VOA. Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iri no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. ku maradio mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nkumbere mbaye ntagira nakatukasukumu iparasera ninto ndimbye inshuro zitatu ndimbye izo nshuro zitatu nta n'umwaka ndayijamu yati ikibomoka.
Uyu ni umunyagihugu wo mu Rumonge ku kibazo cy'utuzu twasugumwe mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Ni amakuru yo mu Burundi. Turahera kuri Sena yo mu Burundi. Inama nkenguzamateka yatangiye ibarura rusansuma mu bisata bya leta mu ntumbero yo kureba uko ubwoko n'ibitsina bahagarariwe muri ibyo bisata. Eloge Wirika neza yakurikiranye inkuru.
Ubasha bwo gukora amatohoza y'ingene ubwoko intara n'ibitsina biserukiwe mu bisata bya leta, inama nkenguzamateka ibuhabwa n'ibwirizwa nshingiro mu ngingo yaryo 158. Ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rivuga ko inama nshingamateka na nkenguzamateka zifite uburenganzira bwo kwemeza amabwirizwa zikongera zikagenzura ibikorwa bya leta. Tuwezi bwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yari yatekanije ico gikorwa. Leonce Ngendakumana icegeya c'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu ari mu basinyi amasezerano.
Mu bisanzwe ugo rusansuma ntikwari rubi mu gihe goba ruriko rurakogwa hisunzwe iby'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako bitegekanye, kuko twarabonye ko ikibazo nk'ikibazo cy'amoko cyari carazingamitse Abarundi. Gihe twaganira amasezerano y'Arusha twarabonye nk'ikibazo cyo gukumirana cyari carazingamitse Abarundi, ari nacyo gituma haba amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako wagiye tugaruka kuvyokogwa kugira ngo gukumirana ntibigaruke. Inzego z'igihugu, inzego nshingwantwaro komine ntizizizwe n'ubwoko bumwe n'igitsina kimwe. Mu byo inama nkenguzamateka ijejwe no gukurikirana ikaraba kw'ibyo biguma byubahirijwe, no kuvuga kuzirarabaho hose ibwirizwa nshingiro ivuga riti hazobari ubwoko bw'abatutsi cyangwa buzabungana bw'abahutu n'abatutsi bwo batwa ntaburimo. Icyakabiri baravuga bati no kuraba kandi atantara yo kumigwa. Ibyo navyo nyine birategekanijwe.
Naho bitegekanijwe icegeya c'umukuru w'umugambwe Sabanya Frode warayimutera amakenga.
Nuko ugurusaza ariko baragira bavuga bati sino kubihisha. Bavuga bati henshi kwera batutsi batwaye kera hari benshi muri izo nzego zishinzwe gutwara muri administration. Igishobora gushika rero mugabo twari twaranse icyo twavuze tuti hategerezwa no kujaho ibwirizwa rikingira ibibanza by'ubuhinga. Nuko bashobora kugenda bagashika kuciyumvira bavuga bati hari iyo benshi babatutsi cyane rwose abanyaburundi bavuga ko nyari batwaye cyane, ugasanga abantu bamaze kugira ubuhinga bukomeye bakabunonosora bafise ubuhinga bukomeye bamaze kumenya kugira n'ubumenyi muri ubwo buzi bwa leta bukeneye ubumenyi n'ubuhinga barabakuyeho bashyizeho abandi ukonye gusa. Nicyo kiteye ubwoba.
Umuvugizi w'inama nkenguza amateka arahumuriza afise ubwoba n'amakenga nka Leonce Ngendakumana. Stella Mudiriganya.
Iryo tohozwa rero ntirigamije na gato gutohoza abakwiye kwirukanwa mu kazi, rigamije gufasha gutanga impanuro zingene hogenda harakosogwa buhoro buhoro kandi mu bwitonzi aho hose ubwoko ibitsina n'intara byoba bitubahirijwe mu buzi bwa leta. Abarongo yabandi mu buzi bwose bokoroherezwa igikorwa kiriko kirakogwa n'uyu mugwi, kandi basabwe ko bo bibasigurira abo barongoye bose ko kirangurwa ku neza y'abarundi bose. Abarundi bose bo batoye ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi.
Amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako bitekanya ko mu nzego z'umutekano abahutu n'abatutsi baserukirwa ku rugero rungana ku bice 50%. Mu bisata bya leta naho abahutu bategerezwa ku bice 60%, naye abatutsi bice 40%. Roger Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rumonge, urebye muri rusange ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Abahatuye bafite ikibazo kitoroshye cy'utuzu twasugumwe. Fidelite ishatse aratubwira inkuru.
Musanzwe utuzu twasugumwe hariho abantu bamwe benshi aho babaye bibagora kubwimba, kuyo babwimvye acadoga amazi hasi bugaca bubomoka bumaze igihe gito
uyaheje kuvuga ni Nkinahamira Benoit numuremesha kiyago muri zone ya Minago wijanye namagara y'abantu mu ntara ya Rumonge ingona tuzukwasugumwe tuguma dusiduka kwashye cene kwanyagirwa ku nkengera z'iki yagatanganyika mu bantu kugira cyo Burundi aho bakomine ya Rumonge muhuta na Bugarama mu ntara ya Rumonge no bakugwa ko cyane nk'akabero kubagya Bujumbura Rumonge nko ku 30 vi Bujumbura hari ishure nshingiro rya gahondo y'ikunkengazi kiga gacatanganyika ku iryo shure tuzwa sugumwe twatewe n'amazi nkuko bivugwa n'umuyobozi waryo niyo nkinzo Marius
ano ku ishure rya nshingiro rya gahondo turafise ingorane kuko iwese abana basanzwe bakoresha ryari rya kijambere ryari ryubatswe na butipe mugabo amazi yaraduze adudubiza ava mu kuzimu kubera asanzwe ari isi ireka amazi akinjira ubu rero yaruzuye kubonye abana iyo bagiye bibagora cyane
twaganye n'abanyeshuri biga ku iryo shure mwaka w'8 batwiganiye ingwane ziva kutwe tudu twasugumwe
ngiyeyo rero uriho urituma amazi cyagoma gushibukirako
iyo mukazi kwasugumwe sanga haruzuye ndaburaho mpagara kugira ngo nkuri binjanye bikangora nkabuyonje hari nigihe ntaha mva ku ishuye ntagiyeyo nabishaka kukubera hameze na
iha biyungunganya kumbure yo vyankiye muri ziya mutarukirwa ko mugaca mugenda nkajya nyuma y'ikigazi
yego ibyo akesha bakobwa ntikunda kubashikira ahubwo nabahungu bama bagenda kwituma inyuma y'ibigaza
Mukirundi bara yamaze yuko ngo amagogwa nasiga yandi nibande barenga hanya amatoyeti wawo yabomagurika
natwe kwiwe sigomba gusambuka kwese
biramenze kubomoka n'abatangiraho bituma
eh bacha bituma ari tubigenda gute
sinzi ko ndi kuno babigenza barafurura hama akongera bagafuka
nkawo tuba twebwe turafise umunyokuru na bisanu yituma agenda muzabandi
amakuru dukora kuba bakunkengera zika gacatanganyika amenyesha ko tuzutswa sugumwe tuhubakwa tutaramba kubera ko ku ruhande rumwe badashobora kwimba ngo barenge imetero 5 ku rundi ruhande naho ibyo nogo yavyimbye birahezwe ganyegeterwa n'amazi hanyuma gasidukira imbere ibyo nje bisha bituma haba batagira ubwiherero uyu mukenyezi n'umufakaza afite abana 4 wewe hamwe n'indi mihana 2 baje mu kazu kasugumwe kumubanyi wabo
nkubu mbere mbayeho ntagira na kazu kasugumwe iparasera ninto ndimbye inshuro 3 ndimbye izo inshuro 3 nta n'umwaka ndayijamwe yati ikibomoka harageze ahantu rero mpeba nkatenza gusembera handi hantu aho bubatse yo wese yakijambere ntibyoroshye igihe bikwankiye ha mu gacuhura hari yabandi na urabyumva ko bitaba byoroshye uri ihangana kese imbere hari naho nk'umuntu uzubona labye iyo yiruka jana katagenda mpantu mitongo
aya makuru yemezwa n'abajeje intwaro umukuru w'umutumba muturirwa Barnabe Nzo yamara amesha ko imiryango 12 yo ku mutumba rongoye itagira ubwiherero agira ko amenyesha ko iyo miryango imaze kugabishwa kwitegezwa kubaka ubwo bwiherero mu kwezi kw'icumi guheze mu ntara Rumonge yateye ikiza cy'indwara yakorera aho abantu barenga 10 bafashwe muri zone ya Minago Benoit Nkinahamira umwe baremesha kiyago by'amagara y'abantu muri iyo zone yabwiye ijwi rya Amerika ko gutagira cyangwa gukoresha nawe tuzwa sugumwe biri mu byatumye ico kiza gitera mu Rumonge Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ryasiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda uyu munsi yari intera Musanze Kigali yarangiye Ndayisenga Valens aje ku mwanya wa mbere ariko sizeho gatoya cyane mugenzi we bo mu ikipe kimwe Dimension Data nitubona Jean-Claude Munyandinde mukanya araduha andi makuru nyine kuri ibisobanuro kuri inkuru turimo turamushakisha hagataho muribuka yuko mu ntara ya Kirundo hateye inzara noneho rero igihugu cyose kirahaguruka gitangira gukusanya imfashanyo toni 93 zarahageze kugoboka rero aba bantu abanyagihugu bo mu Kirundo bugarijwe n'inzara iyi nkuru mutuyisubiremo twayikorewe na Jean Bosco Ndarurinze
nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yavyemereye abanyakirundo imfungurwa zegeranijwe mu bice bitandukanye by'igihugu ziramaze gushika mu Kirundo Alain Tribert Mutabazi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi avuga ko ibifungurwa bigenewe abashonje bimaze gushika biharugwa mu matoni yababa ijana
rutyanije byose tukaraba byatanzwe mushikanganjwe gushyikirana byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu n'ibyatanzwe n'intara zitandukanye hamwe n'ibyatanzwe n'umuryango w'inyucubahiro mukuru w'igihugu byose hamwe biraba bitoni ijana ko dusanga bishika amatoni 93
naho ibyo bifungurwa bimaze gutangura gushyikirizwa abo bigenewe abanyagihugu batari bake bavuga ko batarashikirwa bamwe twabasanze ku biro bya komini ya Kirundo aho bari barindiriye isango ryo kubihabwa abandi nabo twabasanze ku biro by'intara aho batonda buri munsi kurondera ico rirenze
kwewe batwaje nyine nga ku komini gusaba utwo twojya ne batwe ko ngo banditse abantu ngo bari baje gusaba ngaha numva twebwe ngo ntibaduha ngo bahabo banditse gusa katwe turahwera twe turashimagurika twese
aha naje kugira ngo ndabe ko nange bumpa naduteye nkajya bamwe barabanditse mugabo banditse bararobanuye babanditse cyo bamwe none batwe ngo abangwa banditse cyo ngo nibo baha atwe twimo turahwera nawe ninza aha nitugira icyo tujyana twese abana bari mu kudupfana barebye barahishira bamwe ningana abana bagwaye bwaki kubera inzara
aho imvura yaguye barateye ibiharage ubu barashobora kuronka utuboga aho batigize bateragira bavuga ko basigaye bikora ku mababi y'ibindi bitegwa bitari bisanzwe biribwa bwa mboga
umusokoro nyene w'ibiharage niwo duheza tukarya bamwe ntibateragiye babutse imbuto urabona n'izuba giharatse gose
ifungura nk'akantu nyene ntitukuboga boga nyene ntaronka naho nyene iwacu harazigiye harazigiye umukanda ntiworaba mu nda n'ubu ntiwosubukira hano
utwo tuboga mujya n'utuboga nyabari
utubabi tw'udusanda canda nyene twamabyiye kukuyo umuntu agapfa kugera amabyiye kukutura yajya bimwe byo mu magongo
canda zose nyine mbona barya byose bararya byose nta na kimwe batajya ngaha mbona
ngaha ku ikomine hariho n'abamye ba ibyatsi hajya hepfo hajya ibyatsi abantu batigera bajya n'ukuri narabibanye babyaha babishyira mu ishati
ibyo biremezwa n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi abaganire n'ijwi rya Amerika bari baherekeje abo barongoye gutora imfashanyo ku biro bya komine ya Kirundo
iyo mabyago kubakubwiye nyine bajya kabisa ibyo bituma n'inyembe ahariho n'ubutaronko n'amagara yo kuja kubihiga no ngaha ku ikomine ngaha hariho abavuga ati ntituraho kunyere tuhava je nkajye hariho nk'uwambwiye ati cyo wanzaniye uranye tinuwo ntahana kuko byase nyene byase
twebwe nko ku mutumba wa Yaranda imvura iheruka kugwa mu kwezi kwa kane iyagacika mvura ubu tumaze kuronka imvura zitarenga zibiri zonyene niyo misogoro ntiranaboneka hariho n'abari bategereje ngo bazoteragira ntibigeze bateragira kubera imbibe zagumye aho ubu n'abantu mu kugira ngo baronke ako bafungura nibi bitumwe by'iminyembe tugenda turahekenya guhekenya ibitumwe by'ibiyembe nibyo bihari bidutunze byonyene ukanywa amazi nyene ukajya kuryama
hari abita mu kurondera ikibafata munda uwo mutware yemeza ko hari abakenyezi barenze kukizira muri ubwo buryo bagira ko bahasiga amagara
ubwo rero abakenyezi benshi barabura icyo bahendesha abantu bamwe bakurira ku minyembe batahora burira abagore bakaza barakoroka bagapfa nubwo ntibasiba guhamba abantu b'abakenyezi bakorose bava ku biti basigutwana hasi bagateka ariyo kajya ku biti bigakorokana n'ibiti byamaze kwakirwa n'iza bitararonka ikintu kibizigama byarahorongodotse
abo batwari bavuga ko ijonjora ry'abashonje gusumba abandi ritaborohera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi avuga ko abakeneye gufashwa bose bazoshikirwa yamara Alain Tribert Mutabazi avuga ko ifashanyo zigenewe abazikwiye
cyo twokongera ko nuko nishira hamwe mpuzamakungu je nk'ifungurwa PAM naryo nk'ime ryatanguye gufasha rikaba ryahereye muri komine ya Ntega ubu bakaba bageze muri komine Bugabira bakaba bazotuma batanga gushika mu makomine ya Kirundo na Busoni tukaba tubona yuko abene gihugu ifashanyo iriko irabashikira nka bose abataronka bose tubigeza ko badoshikirwa kuko ifashanyo kugendira azani ko baza baratanga baha bamwe bamwe bose ntibashobora kuronkera rimwe mugabo kandi byongeye ifashanyo tuyiha abo tubona yuko bayikwiye kuko nta kumenyereza abene gihugu ifashanyo
uwo mutware avuga ko hari n'abandi bagira neza bari mu nzira bazana ifashanyo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirize igikino Intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kwa kenta ritegura ngo ngende karabaye
none gasenge kuvyukuri uhihutirike
yo oyareke ngo
ushobora kurara rara uzogende jose ngenda gusaga
uyivedesha ahubwo rana je no sura baba ngo ararekane erego yamenye none nasi mu rugo rwaje kurabaye ntaso
tekasha uraze ubwoba niyumvira nka
oya ntana
kurara muri kino kidutwenye ne ntabwo biguteye urugajije businzi nyene wabaye
ubwo babyiye
ahu
njye amazo watwaraye twenyene
baho
ivete mwana umura ntacho muzoba
ahubwo nyene niki cyo mukora ko ndi ngahajiwe
ukabura kutinduza ngaho ndara kutaza kujugumira nkanje mwijore
reka nta kujugumira nawe
ntaje
njugumira
oyo
uri umuntu w'umugaba ngaragucyo hari kintu cyo zakigutera ubwoba
erega se nibaneza ivete mukategira nyemera
oya
we tekana ndakwa ntacho zoba
none gashaka ko nahora nemera yigiriye
oya mwana
ariko gama man tugiye kuba bande kuri iyi sinuko
ive tenda gusabye kibondo ntusubire kurira
oya
niwihangane mwana imana irababona kandi noneho naje naho ngiye sinzoca ngumayo nzoza ndasima ndabo ku bintu byifashe
uzocugaruka ryari none gasenge
sindabimenya mwana ariko nzogaruka ibyo rero ndabikwemereye
okay oni sawa Yanugaye tugerekeje senge butari.
Imbere yuko ngenda rero, hari ikintu nashaka kubabwira. Nagira ngo nende batekere impanuro. Ego niko mama wanya basize mu kiribibonda. Ariko vyongeye murakuze. Mumenye ko umfunitsa cyayiga gucumbagira.
Mama naturagowe gidi.
Mama wanya basigiye ibintu byinshi. Ngira ngo murabibona. Nimutabyanjwanjwa ko cyane ngo mubifate nabi. Bizobatunga. Sivyo gajidi.
Ego. Akatagize muri ni yigira amahoro
nkuko mubizi mama wanyu yari umuntu akunda ibikorwa cyane muze mumufatire kwa karorera ejo sinze ngaruke nsanga ibintu byarayangaye murabinyemerega mwa umuntu wese abera umubyeyi wundi mwitwararikane nimuze mucane mwabibondo ngo barundi bitwenge muranyumva
yego
hanyuma rero kindi nacyo murabona ingene mama wanyu yitaye ku rutare kugira ngo mubandanye amashuri ntimuze muhebe kwiga mwabamwe amumuhemukiye ndabinginze ndabinginze ibizoba rihira amashuri biriho ntimuze muvyanjanjwe ko rero
senge urakoze nokwikomanura duhaye
eme muzigende
ko yagira ikitugora tuzokubari
ego
kandi mutwemereye kuzoziraza kutura
no baye bankagira gutega abane banje erega nimwe muryango sigaranye
ha
ubuze si muryango nyene senge cyane ibuka ndebere iyo wumvaga imaze zomuronka na mahoro
ndeka turabe rero kuri attaque ndafise bameye abahabone tonga na problem bwa chakuri defense honzo hashirande ah oui entre
bonjour madame
bonjour
bwa mwari muntu mye ko
bejo kersha bwo bugurugu rwabuzo gushika na hehe we
oya madame je sinto mugurugu je ndo mwana tekereza vraiment
nta bindi byo bako nzikana batumye ko muri babirwara we bari he
byakora je ntabyo namenya ko re abusanga reka jeba jeba ngaho hanze nyene kandi babinubwiye
utari kwa jeba jeba hanze
niko yemereye madame nivyo vyiwe yena ngo yaraje tugira imana kwa wari
ntari hagufi noneho ndaje
tukari cyara ngaho ku ntebe uha mukuri nduru wari icara nawe ngaho iruhande ya jockey
urakoze
benda babazi mwazi shonda batumiye ko
tukibariwe
oya nokuri no bandeshe
Wewe gwa? Nibaza ko nabandi batumiye kwihe.
Nibaza ko byo babijanye n'ingene equipe yacu ngaha ku masukuru yotera imbere madame.
Ndabaza ikintu kimwe. Urya byukuri murakene ko equipe yanyu itera imbere mwebwe.
Eh gose.
Yo umve. Narobye hakuye. Equipe imenyekanye. Nsa to basta.
None mwibaza ko equipe yanyu izotera imbere gute.
Nukugira amatrema menshi menshi gusantuze madame.
Nade nta kindi mura tarisho twe. Nukugira amatrema makwenshi. Kirema byo dufasha.
Okay. Icyo ni kintu kimwe. Hari kindi kintu kiri très important mutari ko muri buka.
Iki he.
Amatrema masiyo suko akeneye kugira mutere imbere. Muwa star data wanje cyo mushaka. Me equipe itegeza kwimeze gute?
Eh.
Nimurondere kure abajuwe. Mwebwe mugize equipe. Mutegerezwa kumera gute?
Je nibaza ko dutegerezwa kuyikunda equipe yacu madame.
Ukunda equipe byumvikana ko abagize equipe baba bakundana, bakumvikana, bagafashanya. Sije none.
Birumvikana madame.
Murabikora none. Mwese murifuza kubona equipe yanyu itera imbere ndabesha.
Harobya.
Harobya.
Ngo mutumvikanye ngo mufashanye. Ntibizogenda bishobotse.
Icyo nico nokuri.
Bega none gaje kenda kubaza. Mufiki na gwara wewe misi yose.
Jewe.
Je. Ikonda kumva mbarira gwara mufiki.
Ibi. Ibyo byo byose barereje abandi.
Naruya finish.
Hana ya. Isiye yose nega ibetu batwima tuzo abantu babiri.
Ayaya. Nibagiye shaje.
Chanwe witeze bashitsi n'ibyo wambari.
Nta muntu numwe niteze nambesh.
None byagwega hidete ngo wari bibyose. Bika nta byo kumara wa mwana.
Bakujya ntacho nibyasigara ndabibika.
Oh yabigabanye wangu tukaba tuvyonona nawe.
Nyatarisha jidi. Urya je ndabana ku bintu bigiye kungora. Urazi mukubyaru. Sinigeze mbona ko turi babiri gusansha. Aha nyene naguma mbona ko na mama ringa je nukuri
uti nukuri
none gashaji dio ko nari namenyereye narora dugasangirira hamwe twese nyire turuvye nyene namusizem
yaragiye sha byaraheze kumbe bishiye mutwe ntakigaruka
byaranse sha
mamazi nikabire gusa ntakindi
ukira
none kuzuka ari wa byaruyi rigingurye
cyane wirira nimba wumva wifitiye akayabagu. Aje byaheze ubu numva tani byo nshaka.
Ariko kigani tarayize. Nimbuki ro ko kama ho zo cheba kurya. Yemwe.
Reka shaji dire ka. Gushika ubu hari giye nibaza ko ndiko ndarotasha.
Kibaza ko haba wikangura gasanga mama aracariho. Kandi byashikisha mu misi ya mbere.
Je byarase guhera shaji. Uma mbona ko kiriho. Anya n'umwanya ashobora kumubona.
Umve basha yivete nawe yivye.
Bona urubyiyumviraga jidi. Cyangwa uma ndamubona mu maso gute.
Be yivete nako sabe ikintu kimwe. Rose tuyubike. Tubana yo nibindi sivyo.
Man. Ibintu biko birashikira sindabyumva. Kuyumvira ko mama kiriho. Yabaho ntabonye yo bamusi. Cyangwa ibintu bitasubiko birashye.
Ibye. Ya uko muvyiyumvira.
Yabaho byakunda. Reka ndeke kukwicisha amajambo wirire wewe ko wifitiye akayabagu wowe wanuzijeyo mama wanjye
nayo weho wayivuyemo rero rwose
sha wapi nta peti fise yahejejeho ubuzima bw'ubusigaye bushishe
umbu wewe sha yize niko tugira byose ibifo twiyumvira ingene tugiye kubigenza yego muzima buzobandanya wangu
abo sha kuvuga iki rero
ha nuko yumvira ingene tugiye kubaho gufata ariko gwa byo muhira n'ivyo kwishura. Waza ko bigiye gutworohera.
Kwa. Koye kwa.
Ego ego.
Mbeko yirukana make.
Kazi mingi bana.
Ja hiyo shari hakuwa wiyemera. Nataka ufisa kazi keshi wenyine.
Mkariho. None nkubu shaka kwikijoke.
Umbiza kwanza nakubwira.
Eh.
Apa kwiki muntu atari we kuri je.
Eh kasi uhatari.
Kirazira.
Wahejeje ndagiye.
Niko wewe. Sinda ahe.
Je nta mwanya afise yo gutabana. Vuga ibyo ushaka kuvuga hama nigende.
Eh. Utawe kuza neza nyama nga.
Eka si vya manyama.
Ndahubwe hagwa. Itonde.
Sikia sasa. Nibiki wewe?
Ndakubwiye nti itonde.
Nitonde gute. Je se nitonde.
Itonde kuko wewe ntacho mazi.
Eh, ntacho mazi?
washire kwa niera kugira ngo ushike kuki
kumbe nivo
haja niwa marama
maramazwa niki jewe
waruzi ko niera acha mfuta muri ekipe jewe joke
mbisa bana nigire
ujahe
eh ndabuzi yonja
urabanza uvuge neza
eh
ushaka ko nkora muri ekipe jewe joke ndakubyi urahitonde
eh wagaye ugambere na mbere je sinage kwitwara kwa prof niera
ntabindi no ushaka kuvuga ko yabimenye gute yabwiye kwitwara
umviriza kwanza je ndakubwire
edemba
je nawe ntacho dupfa icyo nkeneye nuko ikinira gapira ntabindi ivyo none twobica
oyavugisha ukuri
ukuri nuko nyene
ukeneye ko yarafuta muri ekipe amuhacuke
oya
ariko
izokugora hanyuma bagukuye yo nungu kiki
ne wubize
je uri kunyumvira nabi kubusa gusa wangu nkeneye ko ekipe itera imbere ntabindi
ibyo ko tugura byose izogupfana ntacuzoshika
ahubwo felicitation wangu
kwisaso kubiki
kubiki kumupira
nama felicitation yawe nkeneye
kubera iki
mbisa mbere nigire
joke ndakubwire
mbare iki wewe
nkuwerekana n'ibintu byo gushwana je nawe urya ekipe twiteze imbere
je nawe
eh kubera iki
reka mpebe ntwe
technique yawe ni ya mbere sana je nawe tugiye hamwe twokora ibitangaza
ahubwo ngira uko utasigusa wibaza ko nzofa niba gigafu ngiye rendera gusa ikidahura n'imisoro
wenda kubwira ngene twoteze imbere ekipe nawe kagumuza n'ibintu by'uburofa
nuko atakundi ndibubwire naye handi hose no ufenene ukinana nawe ndabivuze
eh
uti ushaka gusubira kwitwara kwa prof niye
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Jambira baseseye naho butaha.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukanyarwo nababwiraga yuko muri rya siganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda uyu munsi yari ntera Musanze Kigali yarangiye rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda kuri telefone. Jean-Claude we, iri siganwa ryarangiye gute kuri iyi ntera ya Musanze Kigali?
Murakoze Thomas Kamilindi, nabwira ko nyine iyi etape ya gatandatu cyangwa intera ya gatandatu aho wasiganwaga ibirometero 90 na metero 190 warangiye rwa mbere rero nta wundi ni Valence Ndayisenga umunyarwanda ukinira ikipe ya The Nation Data muri Afurika y'Epfo akaba urwo rugendo yarukoze mu masaha 2:20:38 akaba yakurikiwe bya hafi n'undi bakinana uwo nta wundi ni umunya Eritrea Eyob Metkel nawe bahagereye rimwe ariko Valence Ndayisenga akamurusha ibyo twakwita nk'aho ari ibice by'ijana cyangwa se iby'ijana bike cyane ariko ubundi murongo babaye nk'abawugereho rimwe.
Ubu ngubu muri rusange ninde wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune werekana wa mbere?
Muri rusange Valence Ndayisenga nk'uko nyine twari twakomeje kubivuga yatangiye neza agenda akomeza usibye ko ku munsi w'ejo aribwo yari yasikiye noneho agasigwa n'uwitwa Eyob Metkel ubu aracyari ku mwanya wa mbere. Valence Ndayisenga rero umunyarwanda ukinira The Nation zo muri Afurika y'Epfo ari ku mwanya wa mbere kilometero 672 zimaze gukinwa amaze gukoresha amasaha 18 31 n'amasegonda 77 niwe uri ku ntebe ya mbere akaba ariko akurikiwe bya hasi nk'uko nabivuze na Eyob Metkel bakinana muri The Nation zo muri Afurika y'Epfo. Valence Ndayisenga akaba amurusha ikinyuranyo cy'amasegonda 22 byonyine ku buryo umunsi w'ejo ubwo bazaba basoza ariho umuntu azamenya ati ninde wegukanye Tour du Rwanda 2016 hagati Valence Ndayisenga na Eyob Metkel bakinana.
Nk'uko bivuze iri rushanwa Tour du Rwanda rizarangira ejo, none rizarangira bakinira hehe?
Etape ya nyuma isoza bazakina bazenguruka muri Kigali, ni ukuvuga ngo hari amasite yagiye ateganywa aho bazagira bazenguruka mu mujyi wa Kigali ariko basoreza kuri Stade Amahoro i Remera. Urugendo rw'ejo rero ruzaba rufite uburebure bw'ibirometero 108 bivuze ngo nta gihindutse. Valence Ndayisenga umukinnyi wegukanye Tour du Rwanda 2014 umunyarwanda icyo gihe yakinaga mu kipe ya Kalisimbi muri 2014 ubwo hazaba hagiye gushira imyaka ibiri cyagihindutse cyangwa se ataba yaramutse nabi cyangwa se ngo agire impanuka ashobora kwitwara neza ariko bitaragenze neza uko abyifuza bishobora ubu ushobora kwegukana Tour du Rwanda n'Eyob Metkel w'Eritrea ari nayo nyine bakemera muri dimension bita yo muri Afrika y'Epfo ariko uko abantu baraguze umutwe cyangwa se abakurikirana uko itegeko ry'amagare rigenda babona ko bari kurebenga atari mahirwe ariko nta umenya
nta umenya uko birangira
nta umenya uko
yego ndagushimiye yego Jean Claude we komeza udukurikiranire iryo rushanwa ejo uzatubwira uko bizagenda ndagushimiye cyane namwe mwese nshuti zacu mugira umugoroba mwiza ku ijwi rya Amerika.